Fede Evariste Ndayishimiye arababazwa n'abavuga nabi igihugu cy'u Burundi aramutswa imbere y'urwaruka rurenga igihumbi ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyahoze citirirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore ubucitwa intwari hagati mu gisagara cya Bujumbura. President Ndayishimiye yadomye urutoke kubamenyesha amakuru ko aribo bafise uruhara rukomeye mu kuvuga ukutariko igihugu cyabo.
Sinari bwigere mbona abamenyesha amakuru nk'aba mbona ngaho no muzi indimi zivuga ko dukenye ni hari nyinshi kurusha mu bindi bice byose by'igihugu. Niho abanditsi bose bavuga ko Burundi buri mu kuzimu bakoraniye ngaha. Abankisha Uburundi ngo amakunga bwanye n'abanyamahanga ntibigere bakunda Burundi, abenshi bari ngaha nyine. Muri gihe amwumva umunyarwanda ahantu agiye avuga ngo twego turakenye, ntakubwira ko ari cyo gihugu cya mbere gitunze ku isi. Muri gihe amwumva Abatanzania bari kwandika kuri internet turagowe, Tanzania irakenye. Muri gihe amwumva Abakongomani bari kwandika ku ma internet turagowe, ubukene tuzovamo gute? N'Abarundi gusa.
Abo n'abandi bagiye kumviriza impanuro President Ndayishimiye ahugwaruka wikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Ubwo gwaruka gwamaze kwijukira iterambere, umukuru w'igihugu ararutera intege akabakangurira gushinga amahinguriro menshi.
Mpakazi mpumutahe we ni wo kwiha mugadakunda mwe w'ugwaruka mwatangwe kuhabona aho muriko murabuza ko tuza turaca amakara mukavuga muti dukoreshe amakara atava mu biti. Dufite ubwoko bw'isi burenga amajana atanu muri Burundi. Mubuga tuza ugende Buraya ngo ngiye gusuma sardine. Hajya muri sosumo bafite isukari irenze ku amamerase. Uzubona abaganda baze kuyapakira bagiye kuyakoramo imbombo, wisi. Mugatwe tukananirwa tukaca tujagura imbombo mu Buganda.
Ndayishimiye yavuniye akagohe ubwo gwaruka bwo mu gisagara cya Bujumbura ibisata bushiramo imitahe.
Aha muri Burundi ibice birenga 80% by'agataka ku Burundi ni Ubutare gusa. Erega Ubutare bwa mbere ni ivu ryacu. Ivu ryacu riramera. Nari kurasaza ry'amabuye twirwa turatsitara, urazi nyine yadukomeretsa tugiye ku ishuri. Kume twatsitara ku Butare tugiye kuyapima dusanga yose ni icuma fe. Mugatukirirwa turaja kugura ferabeto hanze, amabati tuyagura mu bindi bihugu, ngaha adufise Ubutare bw'icuma. Turatunze inzahabu coltan. I Bukinanyana hariho umusozi twasanze uwo tukozwe n'icuma gusa ibibuye byose bihari. Tugende Butihinda dusanga n'icuma gifise tener oxide de fer 98.12%. Hanyuma ajya amabuye mubona y'amabubu nayo dusanga harimo nikere, harimo aluminiyumu, harimo fere nyene n'ubundi. Aha mu cibitoke huzuye ibibuye birimo isima.
Umukuru w'igihugu yabemereye ko abazogira imigambi itomoye y'iterambere bazoronswa imitahe. Icyo bikoze bamwe mu rugo rwaruka bashikiriza ko bafite intambamye yo kubura imitahe n'inyigisho zo gukora imigambi itomoye.
Ingorane cyane cyane rufise ni yo gutegura imigambi y'ukugwiza itunga. Iyindi ngorane mbona ni uko mukivi imigambi itazigwa neza urwaruka rushobora kwagirira ikibazo cy'uko ingorane bazoronka zishobora guhomba.
Nk'ibihumbi 40 bisabwa kugira ngo umujene ishyirahamwe ryandikwe muri api ayo yoshobora gufutwa.
Umukuru w'igihugu wewe abarungika mu ibanki y'ugwaruka kugira ngo baronswe ingurane. Ubutwari iyo banki yo guteza imbere ugwaruka ashimangira ko ugwaruka rukwiye kwitondera imigambi yabo kugira ngo ironswe ingurane bitagoranye. Sixte Niyuhire nawe nyene n'umwe mu rugo gwaruka.
Imigambi batuzanira usanga usomye atari migambi ni societe yunguka. Nicyo gituma tumaze kubona izo ngorane twagiyemo ni urwego api twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe urwaruka bunyine bibonera ingorane mu gihugu. Izo ngorane bazibonye batora inyishu, iyo nyishu bayihinduremo ishyirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafite no kwita muri bifaransa la creativite z'innovation.
Umukuru w'igihugu yiyemeje gukwiragira igihugu cyose atunganiriza urwaruka ari nabwo rugize ibice birenga 50% by'abarundi bose inyigisho nk'izo zo gukunda igihugu no kubakaburira ubwenge kugira ngo bijukire iterambere. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.